Murumva radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri kumwe na Jeffrey Mutagoma n'umwanya w'amakuru duhera kuri hirya no hino ku isi twateguriwe na Aloyce Bigirimana.
Mwaramutse Jeffrey. President Joe Biden yaremeye cyo ku munsi wa kane ko Leta z'Ubumwe za Amerika igiye kongereza uruhara ifise ku isi mu kurangiza icyo yise imyaka ine irangiye yo gufata minenerwe no guhungabanya imigenderanire mpuzamakungu byakozwe n'uwo yasubiriye Donald Trump. Biden yatangaje ko Amerika igarutse ku rubuga mpuzamakungu ko diplomasiya ariyo shingiro rya politike. Yavuze ko yavuganye na perezida w'Uburusiya Vladimir Putin kuri telefone muntu biheze amubwira ko iminsi ya Amerika yihanganiye Uburusiya irangiye. Yamusabye kurekura bidatevye umunye politiki atavuga rumwe n'ubutegetsi Alexei Navalny kandi atakirinze gusabwa. Biden yavuze kandi ko arangije ubufasha bwa gisirikare Amerika iha urunani mpuzamakungu ruri ku ruhande rwa Arabia Saudite mu ntambara barimwo muri Yemen. Yongeye koko intambara ibwirizwa kurangira. Ibi biri mu byo yemereye abanyagihugu mu gihe yiyamamaza. Perezida mushasha wa Amerika yavuze ko azogumiza abasirikare ba Amerika mu Budagi, yongereze igitigiri cy'impunzi Amerika yakira zihunze ibihugu birimwo intambara ku 125,000 buri mwaka. Ibitigiri Trump yagabanije gushika ku 18,000 ku mwaka. Akanama k'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU kajejwe umutekano mu rwandiko kasohoye ejo ku munsi wa kane kavuze ko gatewe umutima uhagaze na kudeta yakozwe n'igisirikare muri Myanmar. ONU yasabye ko imbohe zose zifunzwe zirekurwa. Urwandiko rushasha rwasohowe n'abadiplomate ba ONU rurashyigikira kugaruka mu biganiro n'intwari ishingiye kuri demokarasi muri Myanmar, aho igisirikare cyataye mu mvuto abategetsi b'abasivile barimwo Suu Kyi. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden ntiyatevye gusaba ko intwaro ya demokarasi igarukanwa bidatevye muri icyo gihugu, mu gihe umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres, ishyirahamwe rya Buraya na Australia bifadikanije n'ibindi bihugu ku isi mu kunegura iyo kudeta. Igisirikare cya Myanmar kisigura kivuga ko cyafashe ubutegetsi kubera amatora yabaye mu mezi atatu aheze yashikanye ku butegetsi mugambwe NLD wa Suu Kyi yabayemwo ubusuma burengeje. Akanama kaoni kajejwe umutekano hamwe n'inama ya bose ya ONU ejo kuwa kane baratanguye igikorwa cyo kwegeranya amazina y'abifuza guhiganirwa ikibanza cy'umunyamabanga mukuru wa ONU. Antonio Guterres aramutswa ONU muri iki gihe yatangaje ko yifuza kongera kuzo kwitoza. ONU izotangura igikorwa cyo guhitamwo amazina y'abakandida mu kwezi kwa gatanu canke ukwa gatandatu. Ariko Guterres naho biri uko aranebagurwa n'amashirahamwe ategamiye amareta, ahavuga ko atariko arakora bikwiye mu kurwanira agateka kazina muntu ku isi. Umushikiranganji wa mbere w'Ubufaransa Jean Castex yavuze ejo ku munsi wa kane ko mu gihe ikiza cya COVID-19 kigiteye ubwoba mu gihugu, atiyibaza ko hakwiye guhagarikwa imirimo ukundi gushasha, ariko ahanura abanyagihugu gukurikiza ingingo zo kwirinda uwo mugera. Mu kiganiro n'amenshi makuru kuri COVID-19 i Paris, Castex yavuze ko mu gihe abandura mu Faransa bakiri hejuru byagabanutse kuruta uko byari mu kwezi kw'icumi. Yaragabishije ko mu gihe ibintu byo bandanya biyangara, Leta itazokwihangana guhagarika imirimo mu gihugu. Umushikiranganji wa mbere w'Ubufaransa yavuze ko kuva ku wa gatanu Leta itegekanya gucandaga ubundi miliyoni umwe n'ibihumbi amajana indwi by'Abafaransa gushika mu mpera z'ukwezi kwa gatatu.
Urakoze Aloyce Bigirimana kutugezaho ayo makuru. mukomeje kumva ijwi rya Amerika kuri FM 104.3 na FM 88.8 n'ibice bitatu aho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25 31 na metero 41 ikaze na none mu makuru yacu iyo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika inkingo za COVID-19 za mbere ziragera mu Rwanda muri uku kwezi
tuzagira inkingo zirenzeho miliyoni imwe turazibona rero mu byiciro bibiri 2,200,960 bizaboneka mu gice cy'uku kwezi hanyuma ikindi gice cya kabiri 2,996 kiboneke mu mpera z'uku kwezi kwa kabiri
Dr. Daniel Ngamije ni Minisitiri w'Ubuzima mu Rwanda yaganiriye n'Ijwi rya Amerika ni mukanya mu Burundi ho abantu 34 bashinjwa gushaka guhirika ubutegetsi bwa nyakwigendera President Petero Nkurunziza ejo bakatiwe igifungo cya Burundi aya makuru n'ayandi tubafitiye turabagezaho mukanya Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuhere mu Burundi ahurukiye ko rw'ikirenga muri cyo gihugu ejo rwakatiye igifungo cya Burundi abantu 34 rumaze kubahamye cyaha cyo gushaka guhirika ubutegetsi bwa nyakwigendera President Petero Nkurunziza kwica no gusenyera abaturage Iryo tsinda ry'abantu 34 rigizwe n'abasirikari abapolisi abanyapolitike abanyamakuru n'abo mu miryango idaharanira inyungu za politike Muri abo bose abatarapfuye babahanze yo Burundi inkuru ya Desire Hatungimana ikigali mu Rwanda
Godefan Yombariye ni wari kwisonga ry'abakiriho iyo ntwazangabo yo mu gwego kwa general akaba nabo bari kumwe bakatiwe gufunga ubuzima bwabo bwose na sentare na nyuzwa y'u Burundi ubwo rubanza rukaba rwagiye ahabona kuruno wa kane kiretse rero gukatirwa umunyoro wo guherayo baciriwe no kuriha n'indishi y'akababaro ku bintu byononywe muri iyo minsi yakurikiye ku gushaka gutembagaza ubutegetsi Radio Rema FM izoriho amafaranga arenga gato miliyari zine z'amafaranga y'amarundi ubushikiranganje bwo kwivuna abansi imiliyoni zirenga 108 ubushikiranganje bw'umutekano imiliyoni zirenga gato 360 n'umugambwe CNDD-FDD imiliyoni zirenga 180 hari n'abanyagihugu basabwe ku giti cyabo indishi nazo zirenga gato imiliyoni 80 ubuze imbere akabari bisaganya Albert umupolisi w'ipete rya general aherutse gukukuruka akaba asabwa imiliyoni 25 Patrick Mitabaro numwe mu bakatiwe uwo munyororo wo guherayo akamenyesha ko ivyashikirijwe na sentare na inyuzwa aragatotezo babandanya bakoregwa
na kinini twari twiteze turavye aho gwazananye batwagiriza yuko turi mu bashatse guhirika ubutegetsi batangura kuzabarafata n'amatungo yacu kuva na kera ibyabaye no munsi rero ni ibintu byatanguye kwibonekeza kuva arugitangura kuvugwa abantu atari bake mu barondegwa amatungo yabo yari yaramaze no gufatwa na kera n'ibintu atawuronka ninge nabisigura hishije inyuma ibya politiki ariko n'ubutungane hazogira igihe gukora hanyuma abantu barenganurwe nayo gushika ubu nta gisumba aho twari twiteze
Umushingo w'amanza Janvier Bigirimana we wabona ko ugo rubanza ari rwa politiki.
Hari abantu bari kubagirizwa yuko bisha abantu shanke basambuye ibintu ku rubanza n'ivyo ruvuga. Ariko igihe haba imyiyamamazo y'ukugwanya ikiringo ca gatatu ca Petro Nkurunziza hari abantu batari bake muri aba bariko baravugwa muri no rubanza batari mu gihugu. Umuntu akibaza ingene ubwo butungane bashoboye gufundikanya ngo berekane ko abantu bafise ibintu basambuye bafise ivyo bononye mu gihe niyo myerekano nubwo babayishiki usanga batari mu gihugu
Janvier Bigirimana amenyesha kandi ko ubutungane butigenga ari bwo butuma hacika imanza nkizo zidakurikiza amategeko abagenge igihugu
n'abantu bahunze igihugu kubera bariko baratotezwa n'abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi haba mu bya politike baba abaharanira gateka kaze na muntu urubanza rwerekana kandi yuko ubutungane bw'i Burundi bubandanya buba igikoresho cy'ubutegetsi mu gihe ubwo butungane ahubwo twisunze ingingo ya 60 y'ibwizwa shingiro bwategerezwa gukingira uburenganzira n'inyungu z'abanyarwanda nyagihugu mu gihe bashoboye kutotezwa n'ubutegetsi
ugo rubanza rero rusohotse mu gihe umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaraherutse gusaba ikigo cy'igihugu kigenzura kwimenyesha makuru bikora sense kuganira n'amaradiyo yafatiwe ibihano. Patrick Mitabaro abona ko ibyo biganiriro bitagishobotse mu gihe Bobo Rugurika arongoye Radio RPA na Innocent Muhoza arongoye Televiziyo Renaissance bari mu bakatiwe uwo munyororo wo guherayo. Twahamagaye akarenga rimwe kuri telefone ngendanwa ya Agnes Bangiricenge avugira Sentare ntayinyuzwa kugira agira icyo ashikirije ku majambo yashikirijwe n'ab'urubanza ruraba eka n'ayashikirijwe n'umushingwamanza Janvier Bigirimana, aho bose babona ko ubwo rubanza ruhengamye telefone yacamwo ariko ntiyayitabye. Twanamurungikiye ubutumwa bugufi ku murongo w'iwe WhatsApp naho nyene ntiyishuye, ariko tukabona ko ubwo butumwa bwamushikiriye. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Turacyari mu Burundi. Leta y'icyo gihugu iravuga ko nubwo kiri mu by'Afurika byatoranijwe guhabwa urukingo rwa COVID-19 itazemera kurwakira. Ejo ku mugoroba komite y'igihugu ishinzwe kurwanya virusi ya corona mu Burundi yarahuye ishyira habona imyanzuro mishya yo kurwanya ikwirakwira ry'icyo cyorezo. Eloge Willy Kaneza nibyo tubwira.
Umushinganje w'amagara y'abantu amenyesha ko ikiringo cisekeza cyo gupima abantu mu kivunga kumugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura cyatanguye kuva kuwa 11 ukwezi gushize, hamwe no guhimiriza abantu mu gihugu cyose kwipimisha cyerekana ibitigiri bishimishije, haba ku bantu bitabira kwipimisha abakira hamwe n'akamaro imiti itanguyira, kugira ngo leta ikomeze ironke uburyo buhagije bwo gukingira abarundi n'abanyamahanga bari mu gihugu mugera wa corona. Muganga Tadeni Kumana avuga ko amafaranga abasohoka igihugu basabwa kugira ngo baronswe certifika avanywe ku 10,000 akaja ku 60,000 vy'amarundi.
Abantu bagenda kwisumamwo canke ingenzi bahora bariha amahera 10,000 kugira baronke ijya certifika. Aba nabagenda bava mu gihugu ubu bazoriha amahera 60,000 ni banki nkuru y'igihugu kugira ngo ibintu bibandanye bigenda neza. Ikindi naco nuko iyo umuntu yinjiye mu gihugu kuko turana yuko nabinjira umurazi ko tubapima bose, harimwo abo dusanga baje binjiranye mugera abo rero kugira nabo nyine bafashe kubera baba bafite uburyo sumbuye bazofasha kugira ngo imiti n'ibiryo dukoresha kugira ngo tubatunganirize igihe tubatoye kumugera nabo barihe kugira ngo tubandanye dufashanya kandi leta ibandanye ironka n'uburyo bwo gusahiriza abo hagati mu gihugu.
Muganga Ndikumana aramutse ubushinganji bw'amagara y'abantu asigura hanini cyatumye aya mafaranga aduzwa.
Usanze rero nk'abantu bashika amajyana ni ku munsi aba bakira bonyene uravye akazi baba bafite, kandi tukaraba n'ibikorwa mu bindi bihugu birumvikana yuko nabo bwisho baterereye, kuko ibihumbi 10 twasanze kugura urupapuro kuko ijya vinyeti ijako y'ubuhinga bwa none ababikora nabo bazosaba amafaranga. Birasaba yuko n'abafasha muri logistiki kugira ngo ibintu bikogwe bazosaba agahembo, bisho gituma mu bihugu wasaze yuko ubusabira certifika ashobe kuronka ikendege y'idolari 1,000 bizaneza yuko amafaranga 60,000 y'amarundi atari kirenga.
Umugwi gihuguje ruho kugwanya COVID-19 mu nama wagize imyanzuro igasomwa n'umushikanganji w'amagara y'abantu wanavuze kugeza ubu urucanco rutari ngombwa ku Barundi.
Umuntu wese yinjira aja muri quarantine naho yoba ari icandagishije ivyo o kugira ngo turabe yuko atamugera yoba aje afise. Ku vyerekeye urucanco nagira ngo ndabisigure neza, incanco ziko ziratangwa twebwe y'ubucu Burundi gitanzwe kiri mu mugwi novuga ishyirahamwe mpuzamakungu mwese ryashizeho ryo kuraba ibyerekeye ingene ibihugu byo muri Afurika bizoronswa incanco. Mugabo twebwe turiko turaraba ingene abagwayi bo mu Burundi n'imiti tubaha bariko barakira, tuva tuti burya urucanco nibyo ruza kugira ngo rukinge, ariko icyihutirwa kandi ubu amahera menshi ko Imana idufasha tukabona abandi bajya mugera barakira ku rugero rushimishije ku bice birenga 95%. Tuva tuti reka turangire ibisigaye tuzogenda tubyiga kwemera urucanco kutagwemera icyo cyo gihambaye. Umuntu iyo kwizera urucanco gusumba kwikingira n'ugukingira mugenzi we.
Abo bakingirane ariko bakomeje kuba benshi baje kwipimisha bakanisubiriza. Tadani Kumana bahanura kugabanya kwipimisha inshuro nyinshi bagakomezanya abona ingingo zo kwirinda kwandura no kwanduzanya.
Hari abantu baza kwipimisha nibyo, ariko tukabona yuko bateza kumenya ko kwipimisha nibyo bikorwa ku buntu mbwa birafite ikiguzi kwa amahera menshi, rero ko hoza abantu babona ko bafite ibimenyetso ko twarabonye yuko hariho abenegihugu bashobora kuza no munsi kaza mu ndikurikira n'indikurikira kaza
izindi ngingo zose zirimo yugarwa ry'umupaka wo hasi no mu mazi ziko zirakurikizwa kuva kwa 11 ukwezi kwa mbere zagumijweho co kimwe n'amadolari 30 asabwa bipimisha binjiriye ku kibuga c'indege mpuzamakungu ca Bujumbura hamwe n'imisi ndwi babwirizwa kumara mu mahoteli biyugaranye bagakoresha ibipimo inshuro zibiri bagishika ku butaka bw'u Burundi hamwe no ku munsi ugira gatandatu kugera kuri uyu wa kane abantu 1,334 nibo leta ivuga ko bari bamaze kwandura umugera wa COVID-19 kuva mu kwezi kwa gatatu umuntu wa mbere awutowe ko babiri ukaba warabahitanye mu gihe 773 bakize nayo 889 bakaba bakigwaye Roger uri kaneza ijwi rya Amerika
arakoze Roger uri kaneza tuve mu Burundi tujye mu Rwanda aho rugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ejo rwaburanishije urubanza rwahoze ari abayobozi b'umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi buriho mu Rwanda mwiburanisha ryejo urukiko rwumvise bwana Inyansi nkaka bakunze kwita La Forge Fils Bazeye wahoze avugira FDLR yavuze ko ibyaha bimwe mu byaregwa atabikoze kuko nta bubasha yari afite ku gisirikare igihe cyagabaga ibitero mu Rwanda. Iyi nkuru turayibaza mugenzi wacu Eric Bagira Ubusa I Kigali mu Rwanda.
Bwana Inyasi nkaka bakunze kwita La Forge Fils Bazeye wakomeje kwiregura kuri uyu munsi yabwiye urukiko ko yabaye umuvugizi wa FDLR kuva mu 2010 ari nabwo yahawe uburenganzira bwo kujya mu nama za komite nyobozi y'uwo mutwe. Asobanura ko mu mpera za 2013 abayobozi ba FDLR bafashe icyemezo cyo gushyira intwaro hasi no gusubiza mu buzima busanzwe bamwe mu barwanyi bayo. Yavuze ko iyari yo nama ya mbere ya komite nyobozi yagiyemo indi nama yemeza ko yagiyemo niyo mu 2015 ari nayo avuga ko yafashe icyemezo cyo kohereza abarwanyi batanze intwari Kanyabayonga Kisangane na Warungu. Umucamanza ukuri inteko iburanisha yibukije uregwa ko ibyo avuga bigamije kwibutsa icyo yise amateka. Bazeye avuga ko mu myiregurire yashakaga kwerekana igihe yemereye kujya muri izo nama ko nizo yagiyemo ibyemezo byafashwe bigendanye n'igisirikare. Avuga ko bikwiye kumvikana ko inama zakozwe nyuma y'2015 byakozwe n'igisirikare kitagishije inama bari muri FDLR mu rwego rwa politiki kuko igisirikare cyari kibifitiye uburenganzira. Yabwira urukiko ko ibikorwa byose bya gisirikare bitegurwa mu bwiru bukomeye bikamenyekana nyuma byarangije kuba. Bwana nkaka arasobanura ko ibikorwa byo kugaba ibitero ku Rwanda we nk'umunyapolitiki nta ruhare yabigizemo. Avuga ko igisirikare cyari gifite uburenganzira bwo kuba cyagaba ibitero ntawe kigishije inama uretse guhabwa inshingano zo kuvugana n'itangazamakuru ngo nta zindi ngufu ijwi rye ryari rifite. Hari n'izindi nama avuga ko atajyagamo n'abandi bayobozi mu rwego rwa politiki kuko ngo yakundaga kubashakisha internet ya telefone. Maître Milton Nkubu umwunganira mu mategeko yabwiye urukiko ko ibyaha birindwi Inyasi nkaka hakurikiranyweho bigaragara ko atabikoze ku giti cye ku buryo yabiryozwa nk'agatozi. Yavuze ko bishingiye ku nshingano z'umwanya yari afite mu mutwe wa FDLR. Uyu munyamategeko akavuga ko uwo yunganira atagombye kuba bikurikiranyweho mu rwego rw'amategeko. Yabwiye urukiko ko ubushinjacyaha butagaragaje niba koko nkaka yari afite ububasha ku gisirikare uretse kuba umwe mu bari bagize komite nyobozi. Avuga ko nta mabwiriza yari butange ku gisirikare ngo kibe cyahagarika igitero icyo ari cyo cyose cyangwa se ngo abashe kuba yari buhane umusirikare uwo ari we wese. Maître Nkubu atindanye ijambo avuga ko asanga kuba muri FDLR nk'uwo yunganira bidahagije ko byagira icyaha cyamutera gukurikiranwaho kuba mu mutwe w'ishyirahamwe rikora iterabwoba. Avuga ko ntaho amategeko abihuza mu buryo butaziguye. Yavuze ko umugambi wa leta wo guhamagarira abahoze mu mashyamba gutahuka bitavuze ko yabaga igamije kubacira imanza ahubwo kwari ukugira ngo basubizwe mu buzima busanzwe mu mugambi wo kubaka igihugu. Kuri uyu munyamategeko ikibazo si ukuba muri FDLR ahubwo ikibazo cyaba gukomeza kwinangira bakora ikibi. Aravuga ko nk'uko abandi baciye mutobo mu majyaruguru y'u Rwanda barimo n'abasirikare uyu nawe yakirwa muri icyo cyiciro. Umucamanza abajije impamvu uruhande ruregwa rutumva ko kuba muri FDLR bitagize icyaha mu rwego rw'amategeko. Maître Nkuba avuga ko ashingira ku murongo w'ubutegetsi bwahaye ibirebana n'abahoze ari abarwanyi muri FDLR ko kugeza ubu hari n'abatahutse nta kibazo bafite ku butaka bw'u Rwanda. Ubushinjacyaha buvuga ko Maître Nkuba avuga ibihabanye n'ibyo yunganira kuko we ubwe yaburanye yiyemerera ibyaha hafi ya byose akabisabira imbabazi. Umushinjacyaha yibukije uburyo bwana nkaka na Colonel Jean-Pierre Sekana bafashwe ko bari bavuye mu butumwa bw'akazi. Kugeza ubu nkaka ntiyemera icyaha cyo kwica abantu, kugaba ibitero ku baturage ndetse no gukora iterabwoba ku nyungu za politiki. Ibi byaho ubushinjacyaha bushimangira ko bitatanga umurongo mu myiregurire ya nkaka, kuko ibyo Metre Nkuba avuga binyuranye. Metre Milton Nkuba arasaba urukiko ko nkaka yahabwa imbabazi agasubizwa mu buzima busanzwe nk'uko leta yabikoze ku bandi benshi bahoze ari abarwanyi ba FDLR barimo n'abakomeye b'uwo mutwe. Ikindi kandi avuga nuko ngo ubushinjacyaha nta muntu n'umwe mu bahoze muri FDLR batahutse bugaragaza ko yarezwe ibyaha bisa n'ibya Inyasi Nkaka, bityo agasaba ko nawe atakurikiranwa. Ubushinjacyaha bukomeza gushimangira ko abaregwa bagomba gusobanurira urukiko uburyo bafashwe n'ubutumwa bari bavuyemo mu gihugu cya Uganda. Bwana Inyasi Nkaka bakunze kwitara Forge Fils Bazeye wahoze avugira umutwe wa FDLR na mugenzi we Colonel Jean-Pierre Sekanabo bakunze kwita Abega Kamara wari ushinzwe ubutasi bw'uwo mutwe, bafashwe mu ntangiriro za 2018 ku mupaka wa Bunaga n'uhuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyaha byinshi baregwa barabyemera bagasaba imbabazi, bakemeza ko bafashije igihugu mu gutanga makuru meza. Umucamanza yanzuye ko azasubukura urubanza ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 4 2021. Ubushinjacyaha nawo munsi buzatanga imyanzuro ya nyuma muri urubanza biboneka ko rwerekeza ku musozo. Bagira ubusa, ijwi rya Amerika, Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda.
Urakoze Eric Bagira ubusa, turacyari mu Rwanda. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryasohoye urutonde rw'agateganyo rw'inkingo za COVID-19 zizatangwa mu bihugu bitandukanye byo ku isi bigizwe ahanini n'ibikennye n'ibindi bikiri mu nzira y'amajyambere. Ni muri gahunda yo gusaranganya inkingo ku isi izwi nka COVAX, u Rwanda ruzakira inkingo zirengaho gato kuri miliyoni imwe. Ese ibi bivuze iki ku Rwanda? Mugenzi wacu Edi Rwema yabivuganyeho na Minisitiri w'Ubuzima muganga Daniel Ngamije.
Izi nkingo nk'uko ubivuze tuzakira inkingo zirenzeho miliyoni imwe mu cyiciro cya mbere cy'ibihugu bibonye inkingo mu buryo bwihuse biturutse mu cyitwa COVAX facility. Muri izo ngizo harimo ibihumbi 2,960 mu Rwanda rubonye za Pfizer, mu bihugu bine byo muri Afurika birimo South Africa cyangwa Afurika y'Epfo, Tunisia, Cape Verde n'u Rwanda nyine. Akaba ari inkingo zitubonye nyuma y'isesengurwa ryakozwe n'umuryango w'abibumbye wita ku buzima na Gavi ku myiteguro n'ibyasabwaga byose kugira ngo igihugu bashe kubona izo nkingo. Turazibona rero mu byiciro bibiri, 2,260 bizaboneka mu gice cy'uku kwezi turimo ku matariki 15, hanyuma ikindi gice cya kabiri 1,996 kiboneke mu mpera z'uku kwezi kwa kabiri.
Ibyo aribyo byose umuntu ntago yavuga ko ari inkingo zihagije u Rwanda rukeneye, ariko ni intambwe ya mbere kuba igihugu kigiye kubona izo nkingo. Umuntu yakwibaza nk'abantu ba mbere muzaheraho mu gutanga izo nkingo ni bantu ki?
Birumvikana ntabwo izi ngizi zihagije kuzo dukeneye, kuko tugomba gukingira nibura abantu 60% batuye mu Rwanda. Tukaba rero tuzakenera inkingo nyinshi. Iyo rero urebye umubare w'abanyarwanda dufite, 60% yabo biragenda bikatugeza hejuru ya miliyoni hafi 12 z'inkingo za dozi tuzabona, kugira ngo buri wese abone nibura inkingo ebyiri kandi tugere kuri 60%. Ibi tugiye kubona cyane cyane tubaza kuziha abakozi bo kwa muganga, kuko nibo bumva bagomba kubanza kurindwa kwandura indwara kubera akazi bakora, gatuma buri munsi bari kumwe n'abarwayi barwaye COVID. Nitumara abakozi bo kwa muganga, ni ukuvuga abaganga, abaforomo, abajyanama b'ubuzima n'abandi bakozi bo kwa muganga bafasha mu mirimo itandukanye yo kwa muganga, tuzakurikizaho abantu bakuru hejuru y'imyaka 65, cyane cyane mu bafite n'izi ndwara karande nazo zituma abenshi muri bo barwaye COVID. Tunakurikizeho abantu bari mu nzego z'umutekano badufasha kubahiriza amabwiriza ya COVID, kuko nabo ugasanga kwa muganga, ukabasanga mu muhanda aho bafasha abantu kwirinda. Nuko gahunda imeze, tukazagenda rero twongera nyine umubare wabo dukingira uko inkingo zizagenda ziboneka.
Nyakubahwa Minisitiri, iki kibazo ahanini ndakibariza abasura u Rwanda cyangwa se abandi banyarwanda baba hanze bifuza kujya mu Rwanda. Mu mabwiriza mashya mwafashe icyemezo cy'uko mbere y'uko umuntu afata urugendo rujya mu Rwanda bizajya bimusaba ko aba yipimishije nibura amasaha 72, byavuye ku masaha 120 hanyuma yagera mu Rwanda. akajya mukato iwe kiminsi irindwi. Ese ibi byakuyeho bya bindi byuko abantu babanza bakapimirwa ku kibuga cy'indege barangiza ndetse bakajya mukato k'amasaha 28 mu mahoteli?
Byanogejweho kurushaho, ndetse hari n'inyandiko mukangiza gusohoka ibinoza hari n'abisobanura kurushaho. Icy'amasaha 120 cyo numva cyumvikana ku bantu bajya kuza mu Rwanda, byagaragaye ko amasaha 120 iminsi 5 niko bingana. Wabonaga ari igihe kinini cyane ku muntu wasuzumwe iminsi 5 mbere y'uko afata urugendo ari mu buzima busanzwe aho hari, byagaragaraga yuko ashobora kwandura. Mbere ntabwo twabonaga abantu benshi banduye mu baje bafite certificate yerekana ko batarwaye, ariko igihe cyarageze mu kwezi gushize ugatangira kubona abantu babiri, batatu, bane banduye kandi bafite icyangombwa cyerekana ko bisuzumishije mu minsi 5 mbere y'uko bahaguruka. Ndetse binavuze yuko hari n'abashobora gutambuka bakiri muri cya kintu cyitwa incubation period, ubwo igihe umuntu aba ataragaragaza ibimenyetso. Ari nacyo cyatumye tuvuga tuti ni byiza ko nyuma y'iminsi 7 igeze mu gihugu wongera kwisuzumisha, kugira ngo na wa wundi waje wenda wanduriye mu ndege, wanduriye ku kibuga, tugire amahirwe yo kugira ngo tumenye niba ari mu gihugu yisuzumishije, niba yaranduye tubashe kumubona.
Muganga Daniel Ngamije, minisitiri w'ubuzima mu Rwanda, nagushimiye cyane kubw'akanya uhaye Radio Ijwi ry'Amerika. Urakoze cyane.
Urakoze Zena.
Ministre muganga Daniel Ngamije mu kiganiro na mugenzi wacu Egirwema hano ku Ijwi rya Amerika, ibategura ibiganiro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze risobanura imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu byo Perezida wa Amerika Joe Biden yabanje gukora akigera ku butegetsi, harimo kongerera igihe amasezerano yiswe New Start yasinywe hagati ya Amerika n'Uburusiya ku byerekeye igabanywa ry'intwaro za nukiriyeri, ari ubu agomba kurangirana n'itariki 5 z'ukwezi kwa kabiri. Mu kiganiro Perezida Joe Biden yagiranye na Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya, bavuze ku bushake bw'ibihugu byabo bwo kongera igihe cy'ayo masezerano. Tariki 26 z'ukwezi kwa mbere, Perezidansi ya Amerika itangaza ibyabo bakuru b'ibihugu baganiriye, yavuze ko impande zombi ziyemeje gushyiraho umwete ayo masezerano akazaba yamaze kongererwa igihe itariki 5 z'ukwezi kwa kabiri. Nyuma y'iminsi 2 abaperezida bombi baganiriye, imitwe yombi y'Inteko Ishinga Amategeko y'Uburusiya yatoreye kongera ayo masezerano igihe cy'imyaka 5. Aya masezerano yasinywe mu mwaka w'2010 hagati ya Perezida Barack Obama wayoboraga Amerika icyo gihe na Perezida Dmitry Medvedev wayoboraga Uburusiya. Yemerera buri gihugu kutarenza ibisasu byo mu bwoko bwa nukiriyeri 1550, ibyo mu bwoko bwa misili 700, na 800 byo mu bwoko bwa bombe bwa ICMB na SLMB. Yemera kandi igenzurwa ry'ahakorerwa intwaro mu rwego rwo kureba ko amasezerano yubahirijwe. Umuvugizi wa Perezidansi ya Amerika Jen Psaki avugana n'abanyamakuru yavuze ko ayo masezerano ari yasigaye akumiriye ingufu z'Uburusiya mu bya nukiriyeri. Yavuze ko ayo masezerano ari ipfundo ry'ukutajegajega hagati y'ibihugu byombi. John Kirby ushinzwe itangazamakuru muri Minisiteri y'Ingabo ya Amerika yavuze ko kuba Uburusiya bwaremeye aya masezerano byagize inyungu z'umutekano kuri Amerika, kandi ko Abanyamerika bazarushaho kugira amahoro igihe cy'aya masezerano cyongerewe. Yongeyeho ko kuyongerera igihe kugeza umwaka 2026 bizatanga umwanya ku bihugu byombi wo gutekereza ubundi buryo bwo kugabanya intwaro, bigatuma kaga Abanyamerika bashoboraga kugira kagabanuka. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibona neza ibibazo Uburusiya bushobora guteza, ariko kandi ikanabona ko bishoboka ko gahunda yo kugabanya icurwa ry'intwaro ishobora guhura n'ibibazo by'Ubushinwa bukomeje kwigwizaho izo ntwaro za nukiriyeri. Muri icyo kiganiro yagiranye na Perezida Putin kuri telefone, Perezida Biden kandi yamugaragarije ibikorwa by'Uburusiya biteza umutekano muke, harimo kubangamira ubusugire bwa Ukraine n'ibitero by'ikoranabuhanga byiswe SolarWinds byagabwe ku bigo bya Leta n'ibyigenga muri Amerika. Yamubwiye kandi n'ibyerekeye ukwivanga mu matora ya Amerika mu mwaka 2020, kuba Uburusiya busezeranya akayabo ku bazica ingabo za Amerika ziri muri Afghanistan, n'ibyerekeye Alexei Navalny, umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'Uburusiya uherutse kurogwa. Perezida Biden yabwiye abanyamakuru ko abona bishoboka ko impande zombi zishobora gukorera mu bwumvikane kandi ku nyungu z'ibihugu byombi nk'uko byagenze kuri ayo masezerano. Yavuze ko Amerika yagaragarije Uburusiya ko ihangayikishijwe n'imyitwarire yabwo. iryo ryari jambo ry'ibanze risobanura imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nshuti muduteza amatwi amakuru yacu yo muri aka kanya n'ahatu yasoreje, reka nshimire mwe mwese mwari mudukurikiye n'abagenzi banjye twafatanije kubagezaho aya makuru. Fatou Alimas Kalala niwe wegeranije ikiganiro cyari gihagarariwe na Frederic Nkundikije. Nge mwumva ndi Jeffrey Mutagoma, amahoro n'amahirwe kuri mwese.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.